Alpha Music. Check his pan beat, a Max Music. Bakajira ngo nabiha. To abudi ngo nomiyaye. She's so beautiful and angasana. No one just in the mureka. I'm being really. She's so fine. Umubwira namukunda. Nanyi ankunda. I'm being really. She's so fine. Umubwira namukunda. Nanyi ankunda. Nyenda kwereza rukundo. Yeah. Girl, I go give it to you with no retire. Yeah. Wife of me, girl. Mpora mpora. Baby, I wave you on a bitwaze. Mpora mpora. Koko buto sokova mutwaza mpora. Mpora mpora. Ninye niwe. Abandi tinkubenda. Karo ndiwe. Abandi tinkubenda. She's so fine. Umubwira namukunda. Nanyi ankunda. Ampindwire. She's so fine. Umubwira namukunda. Nanyi ankunda. Bakagira ngo nabiha. To abudi ngo nomiyaye. She's so beautiful and angasana. No one just in the mureka. Wife of a girl. Mpora mpora. Baby, I wave you on a bitwaze. Mpora mpora. Koko buto sokova mutwaza mpora. Mpora mpora. Ninye ndiwe. Abandi tinkubenda. Karo ndiwe. Abandi tinkubenda. She's so fine. Umubwira namukunda. Nanyi ankunda. Ampindwire. She's so fine. Umubwira namukunda.